Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaye mwiriwe camwaramutse bakunzi b'ikiganiro yaga muherereye mu mpande zine z'isi, mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngarukana bumenyi Westatu akaburungonge akaburungo info. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Duhere imurongwe abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi 213 bo ku ishuri ryisumbuye Kaseke barataye ivyigwa akabaciye ndwe. Abanyeshuri bakaba bataye ivyigwa kuko umutekano wabo dakingiye. Inyuma yaho atorewe ikiziga c'umwana w'umwigeme yishwe avuye ku ishuri n'abantu bitwaje imipanga bataramenyekana. Abarimu b'impunzi z'Abarundi bakorera ku iryo shuri nabo nyene bakaba baterekwa gusubira ku mirimo. Inkuru ya mugenzi wacu Gracia Arenga dushirwa mu Kirundi na Pacifique Munezero.
Uwo munyeshuri w'impunzi wo muri site ya Murongwe yaragandaguwe n'abantu bataramenyekana mu kayira gatoyi kaja mu Kaseke mu Katarukuru inyuma y'indwi igira gatatu huguruwe umwaka w'ishure w'2018 ushira 2019. Umunyeshuri azwi ku izina rya Uwimana afise imyaka 15 yiga mu mwaka wa kabiri w'amashure yisumbuye rya Kaseke. Urupfu rw'uwo munyeshure rwabaye aho yari avuye ku ishure aja iwabo aciye muri aho kayira ka Kaseke Katarukuru. Abanyeshure twashoboye kuvugana bifuza ko ishirahamwe Action Aid hamwe na CNL hamwe n'abaserukira amashure ko bobaronsa urusha rwo kwiga inyuma ya saa sita.
Twebwe twiga muri Gaseke twagombaga kwiga mu gitondo kubera undi munyeshure wacu yari avuye ku ishure bamwitira mu nzira.
Umwe mu barongoye ayo mashure avuga ko ari vyatsi iyo ngendo kuko haracikiringo kirenga indwi abanyeshure b'impunzi bataja ku mashure. Tubamenyeshe ko hamwe mu bigisha b'impunzi basanzwe bigisha kuri iryo shure batifuza kandi gusubira kwigisha aho hantu, biranashoboka ko umwaka w'2018 ushira 2019 ushobora kuba impfa gusa.
Baraka, ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero y'abana UNICEF ryaratanguye gutanga ingabire y'intebe zo kwigirako mu mashuri 30 y'intango ari hagati y'akarere kari hagati ya Sebere hamwe n'igisagara cya Baraka. Iryo shirahamwe rikaba risanzwe rifata mu mugongo abana b'impunzi z'Abarundi hamwe n'abo mu miryango y'abakongomani bose hamwe baboneka ko bakeneye ubufasha bw'umwihariko. Ni nkuru ya Amani Dawudi dushirwa mu Kirundi na Pascal Ndayishimiye.
Guhera kuri uwa kabiri ishure ritoya rya Kubwandukuru ryarahawe ifashanyo y'intebe 14. Mu mwaka uheze hafashwe abanyeshuri 160, mu gihe uno mwaka ari abanyeshuri 61 bagiye gufashwa n'ayo mashyirahamwe. Bagiye gufasha abanyeshuri ababyeyi babo batagira amikoro mu gice cya Baraka Kakomba. Amashure mato mato yatowe ni Kubwandukuru, Miringita, Masoka, Kakomba. Mu gice cya Katanga ni Marindi, Murongwe, Katarukuru gushika Sebere iri ku birometero 27 mu bumanuko bwa Baraka.
Turangirize yaga yacu mu gisagara ca Uvira. Umugwi ujejwe impunzi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ufatikanije n'ishirahamwe Aseri waratanguye igikorwa co kubarura no gushira ku rutonde impunzi z'Abarundi ziba mu gisagara ca Uvira. Hakaba hari kwakoreshwa ubuhinga bita BMC. CNL iragabisha impunzi y'ubwoko bwari bwo bwose itazoca kw'iryo barugwa ko bazoheza bakayifuta mu rutonde rwa Aseri kuko iyo mpunzi izofatwa nk'iyitavye Imana. Ido ni Ido na Pavel Kiza mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Icyo gikorwa kikaba ari icyo gusuzuma mu buryo bwa biometri bifashije BMC impunzi ziba Uvira. Igikorwa cyo kubasuzuma bakoresheje amaso yabo. Icyo gikorwa kizomara iminsi 3 guhera igenekerezo rya mbere Gitugutu gushika igenekerezo rya gatatu Gitugutu uwo mwaka. Kikaba kiraba n'impunzi z'Abarundi zahunze intambara zitandukanye zagiye ziraba mu Burundi kuva mu 1961 mu 1972 hamwe n'igihumbi 1993. Umugwi CNL uhamagarira impunzi z'Abarundi n'abazikomokako ko bokwitabira ico gikorwa ko niyo nzira yonyine yo kubakengera mu gihe bari mu ngendo ngo ndetse no kuronswa impapuro zerekana imiryango yabo, tutibagiye guhabwa vyangombwa kuri uwo wese afise imyaka 12 n'iyirenga.
Niho nsozereye agayuno munsi. Ni Serge Bisimwa yayibateguriye ahagarikiwe na Jack Ahora. Kuri mikro yari jewe Aimable Kavunja Paul. Imana ishishikare kubarinda na ubutaha.